Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni radio ijwi ry'America isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda njuti mwese muduteza amatwi muri beneza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Thomas Kamilindi mwiriwe neza ingingo z'ingenzi za yamakuru
aho bavugaga nge nta bagwanyi bacu nkazi nibaza ko ari ibintu ari propaganda ikorwa na leta y'Urwanda
uyu ni Jean-Paul Turayishimye umuvugizi w'ihuriro nyarwanda RNC bitavuga rumwe na leta y'Urwanda ku bibazo by'abasirikare ba General Kayumba Nyamwasa ngo baba bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Amatora atekanijwe mu kwezi kwa 12 mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi yarateye amakenga abatari bake.
Amerika irasobanura impamvu yavuye mu nama ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu ni mukanyarero.
Presidansi ya Amerika yatangaje kwinama nkuru hagati ya Perezida wa Amerika Donald Trump na Perezida wa Rusia Vladimir Putin iriko irategurwa.
Naho Papa Francisco arashaka ubumwe bw'abakristo b'isi yose.
Amakuru hirya nino tuyatangurire ku nkuru yo muri gihugu cya Repubulika Kongo iharanira demokarasi aho leta ibandanya gutegura umugambi wo gukoresha imashine mu gikorwa cyo gutora mu matora y'umukuru w'igihugu harindiranywe gishika cinshi yatekanijwe muri uyu mwaka naho muri iki gihe hari amashyirahamwe ariko aragabisha ko ayo matora ashobora kubamwo amahinyu. Icyo gihugu gitunze ubutari bwinshi ku butaka bwacu kiriko kirahimirizwa gukoresha amatora yizewe mu kwezi kwa 12 muri iki gihe hari amakenga ko Perezida Joseph Kabila yafashe ubutegetsi kuva mu mwaka wa 2021 hashobora gusubira kugerageza kuguma ku butegetsi. Yagumye ku butegetsi inyuma yaho ikiringo ciwe kirangiriye mu mwaka wa 2016 igihe amatora yasibishwa. Naho amategeko avuga ko Kabila adashobora kuguma ku butegetsi mu kindi kiringo kira gatatu abatavuga rumwe na leta iwe barinuba kwashobora kuguma ku butegetsi. Muri iki gihe abazo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bafise ikiringo cya nyuma cyo mu kwezi k'umunani kugira ngo bazobe bamaze kwiyandikisha. Ikintu gikomeye kiraje ishinga abanyagihugu nuko ikoreshwa y'imashine zo gutora rishobora gutuma amajwi yibwa. Imashine zo gutora zatumwe ko na leta ya Kongo zizokoregwa mu gihugu cya Korea y'umumanuko zikaba zikorwa na sosiyete yitwa Miru System Company, isosiyete yakoze imashine zategerezwa gukoreshwa amatora mu gihugu cya Argentine mu mwaka wa 2017. Izo mashine zahavuye zidakoreshwa muri icyo gihugu kuko zatowemo amahinyu y'abahinga bashobora kuzinjiramo bakaziyovya nk'uko byatangajwe n'icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe Enough Project rigenduza amatora. Izo mashine zirateye amakenga kandi kubera abanyekongo imiliyoni 40 biyandikishije gutora bashobora kugira ingorane zo gukoresha ubuhinga bwa none mu gutora. Leta z'ubumwe za Amerika ziri mu bihugu byanka ko leta ya Kongo ikoresha izo mashine mu matora. Ambasaderi wa serikali ya leta z'ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu Nikki Haley avuga ko abanyagihugu bo muri Kongo batirizwa gutora bakoresheje impapuro zo gutora kugira ngo ayo matora ntabemwo ubusuma.
Mu rwandiko yashyize ahagaragara uyu munsi ushinzwe imenyeshamakuru muri White House, ni ukuvuga Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arasobanura impamvu iki gihugu cyavuye mu nama y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye. Avuga ko hashize umwaka leta ya Perezida Trump isaba ariko ntibibone ko umuryango w'abibumbye wivugurura kuva muri iyi nama, bishobora rero kuba ikimenyetso kigaragaza ko koko ihinduramatwara ryihutirwa. Impamvu ya kabiri, White House iravuga ko inama y'uburenganzira bwa muntu ya Loni yananiwe kuzuza inshingano zayo nyakuri, ahubwo yigira mu byo gukingira ikibaba ibihugu bihonyora uburenganzira bwa muntu, kandi iba n'indangururamajwi y'abavuga nabi Israeli bayibeshyera ibitabaho. Iri tangazo riti ibihugu bitubahiriza uburenganzira bwa muntu bikunze gutorerwa kujya mu nama y'uburenganzira bwa muntu ya Loni, bityo ubwabyo bikabona uko byikingira ikibaba ku mahano bikora. White House iratanga ingero za Venezuela, Cuba, Burundi, Ubushinwa na Repubulika na Demokrasi ya Kongo. Naho kuri Israeli, White House iremeza ko iyi nama ya Loni yatoye imyanzuro myinshi yamagana Israeli iruta iyo yafatiye Siriya, Irani na Korea Ruguru byose hamwe. Leta ya President Trump ikomeje gusaba ivugurura ry'iyi nama ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'irya Loni ubwayo muri rusange.
Muri kamuna bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Kamerun yatangaje ko abasirikare hamwe n'abapolisi 84 bishwe igihe ingabo za leta zariko ziratana mu mitwe n'umurwi w'abiyonkoye basaba igihugu cyabo cy'abavuga icyongereza. Umushikiranganji wa mbere Philemon Yang ejo ku munsi wa gatatu yaratangaje ko leta yateganije ifashanyo ihutirwa imiliyoni 220 azokoreshwa mu kugarukira abanyagihugu 100,000 leta ivuga ko babayeho mu buryo mu buteye agahinda kubera ibitero bikorwa n'umurwi w'abaharanira kwiyonkora. Yanga avuga ko abasivile cyane cyane ababa mu ntara za kure mu gihugu aribo bahagorewe gusumba muri iyo ngwano igihugu cyatwawemwo n'uyo murwi. Avuga ko ari umurwi w'abakora ibitero by'iterabwoba. Yateye akamu gasaba abanyagihugu gukomeza ubumwe. Abanyagihugu bavuga icyongereza mu gihugu cya Cameroon barasavye ko ibintu bihindurwa kugira ngo baronke ubwigenge busumbirije, bakaba bavuga ko bafashwe nabi n'abavuga igifaransa. Abavuga icyongereza mu gihugu cya Cameroon bangana n'ica gatanu c'abanyagihugu 25,000,000. Muri uku kwezi ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho agati y'akazi na muntu Amnesty International ryarateye akamo impande zose kazisaba kureka gukoresha inguvu z'umurengera.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yagize uruzinduko rw'umunsi umwe Geneva mu Busuwisi. Yari yagiye mu mihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 70 y'ihuriro ry'amadini y'abakristu Conseil Ecumenique des Églises COE mu magambo ahinnye. Iryo shyirahamwe rigizwe n'abaporoso, abaorthodox n'abangirikani bafite abayoboke barenga miliyoni 500. Kiliziya Gatolika yo rero irengeje miliyari na miliyoni 200 ntibarimo, ariko ifite indorerezi zigera kuri 50 muri COE. Papa Francisco abaye umushumba wa kabiri ugendereye Geneva mu myaka 14, kuko ni Papa Yohani Paulo wa kabiri nako waherukaga mu mwaka w'ibihumbi 2004. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera mu kanya saa 2 y'ijoro, n'abatwumvira kuri FM mu Rwanda ni 104.3 na 88.3. Mujye no kuri Facebook mukurikira aya makuru igihe turimo tuyabagezaho. VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Leta y'u Rwanda irategura ubukangurambaga ku myambarire, ivuga yuko rero abanyarwanda bagomba guhitamo imyambaro ibahesha icyubahiro. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi uri Kigali.
Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu hagiye hagaragara amafoto y'abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro isa n'iyo baciyemo kabiri. Ibi byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ababyeyi bamwe batangaza ko imyambarire ibateye inkeke ndetse abarezi bo bagatinyuka kuvuga ko batabona uko babigenza babyihoreye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, minisitiri ufite umuco mu nshingano ze yatangaje ko nta tegeko rigena uburyo umuntu akwiye kwambara mu Rwanda ririho, ko ahubwo bagiye kurushaho gukaza ubukangurambaga bahereye mu muryango. Uyu ni minisitiri wacu Julienne.
Icyo rero twumva dukwiye gukora cya mbere ni kwigisha Abanyarwanda, tukavuga ko ibibereye abandi cyangwa ubera ahandi tudakwiye kubifata uko byakabaye ngo tubizane hano. Dukwiye kugira ubushobozi bwo gushungura no gutoranya ibitubereye, hanyuma muri rusange tukagira navuga guhura na twese abantu bakamenya umwambaro umuntu yambara n'aho wambarira, kuko hari umwambaro ushobora kwambara aho utagenewe ukaba mubi, ariko wambariye aho warugenewe utakaba biba mubi. Ntabwo dufite itegeko mu gihugu rivuga ngo abantu bambara batya, ariko muri wa muco muco no mu byo duguriho nk'abanyarwanda arije umuntu abona akabona biragayitsa akabona ntibikwiriye.
Bwana Vuningoma James umuyobozi w'umunteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe avuga ko icyo bagiye gushyiramo imbaraga ari ugukangurira umuryango uko abana babo bakwiye kwihesha agaciro.
Ukubwira abana bacu b'abanyarwanda kazi yewe n'abahungu ntituvuga abakobwa gusa. Iyo ubona umwana w'umuhungu ufite ipantaro igiye kugwa yigana ngo nibigezweho, ibyo byose burya bimutesha agaciro nuko abatabizi. N'umwana w'umukobwa rero nuko umwana w'umukobwa kugenda hari akigurisha mu ngongo n'umustari kujya kuri ya stage akihanika hariye ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bwibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha. Cyambere n'ukubwira umuryango ngo nyamuneka.
Urubyiruko cyane cyane urw'abahungu rwavuganye n'ijwi rya Amerika rugaragaza ko rudashyigikiye imyambarire y'urukoza soni babona kuri bashiki babo ko basobanura kwibatera ibishuko.
Umuntu ko yikwiza nawe abyiyumvamo kitwica no kuvuga ngo hasohotse iki munsi ndambara iki
niko bavuga ngo nesitire yongere ndabyanga cyane n'imico mibi. Erega basore n'amashanyarazi iyo duhuye n'umukobwa wambaye gutya wera nka najya nk'umusore cyangwa kukumwifuza ariko iyo wenda tugaruye bigarutse bya kera byaba ari byiza cyane kurushaho. Erega n'abandi aba badamu bafite abagabo babambara akajipo kabageze hano ukavuga ati ni wa wundi ufite uwo mugabo n'umwana.
Abakobwa bakiri bato basanga badakwiye gukomeza gushyirwa mu majwi kuko ibyo bakora byose babirebera kuri bakuru babo ndetse no kuri ba nyina.
Kuko ntabwo nzambara birebire mu mata yambara birebire no kushira bibe gutegetse umva bikuvunye ku giti cyawe. Iyo ubonye yambaye imina umva ushatse kwambara iyo minda iyo baguhaye ijipo ndende tukayicisha akabibona ntagikina gutwara umva na nyina nta kintu bitwaye.
Kuko ntabwo uzabona amada wawe yambaye utuntu dutoya narangiza ngo nawe wambare ibinini kandi watabyambara ugasanga umubyeyi arajya mu isoko akagura nyine umwana we utuntu tugufiya ntabwo umwana azareka kuyambara azagumya yambara.
Bagombye kubanza kubica ku babyeyi kuko aba ntabwo yabaca ababyeyi batabikoze.
Noneho mu rubyiruko ni ukubarenganya.
Ni ukuturenganya nyine kuko natwe tubona ababikora bakuru bacu ari bakombye kutwereka urugero rwiza rwo kwambara imyenda idesha agaciro.
Bira byo kuvuga ngo mu ishuri ngo mugomba kwambara ibigeze ku birenge ni ukubahohotera.
Ni ukuduhohotera byo biragaragara.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda gitangaza ko mu mashuri kuko hari ikibazo cy'imyambarire y'urukoza soni aho usanga umunyeshuri baramuguriye umwambaro umukwiriye yagira ku ishuri akawucamo kabiri. Gusa abanyeshuri bo bakayemeza ko iki kibazo kidakwiye kureberwa mu bakiri bato ahubwo kumenya neza iki kibazo kwiye gutangira mu muryango mugari. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Yasumta. Mu ntango zindwi Ijwi rya Amerika gerakoze ikiganiro ku kibazo cy'umutekano muke muri groupema ya Bijombo aho ni mu karere ka Uvira intara ya Kivu ya Majefu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri icyo kiganiro umwe mu batumire akaba na vice president wa mutualite y'Abalendu yavuze ko uyu mutekano muke uterwa ahanini n'imirwi itwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri ako karere. Uwo muyobozi yavuze ko muri iyo mirwi irwanya ubutetsi harimo ingabo z'abanyarwanda yita iza General Kayumba Nyamwasa arongoye ihuriro nyarwanda ARNC umuhari utavuga rumwe na leta y'u Rwanda ukorera mu mahanga. Mukanya mugenzi wacu Diane Ntazwi yabajije umuvugizi w'iryo huriro nyarwanda RNC Jean-Paul Turayishimye kuri birego bagirizwa n'abayobozi bo muri Kongo. Reka tubatega amatwi.
Umuntu wo mu banyindu baramuvise ariko ntabwo amakuru yavuze dushobora kuyakonfirma kuko ntabwo avugira ihuriro nyarwanda. Gusa ibibazo bera hariya tuzi neza ko leta y'u Rwanda ibifitemo uruhare nta kindi ni ukugira gusa ngo hakomeze hateze umutekano muke muri kariya gace.
Ibyo by'u Rwanda turabyihorera gatonya tuvuge gusa kuri ibyo by'abarwanyi buba babarizwa mu muryango wanyu bariyo canke ntibariyo.
Nuko nyine uvuga uti twabyihorera iby'u Rwanda kandi jyewe icyo nzi iyo miryango ifasha na leta y'u Rwanda irwanira muri Kongo hafi ya yose iyo twagiye tuvuga nifashwa na leta y'u Rwanda guteza umutekano muke mu bihugu bya Kongo ndetse n'i Burundi. Twebwe ntitwigeze tubwira abantu iby'ingabo zacu ahubwo leta y'u Rwanda ikomeza kuvuga ngo hari abarwanyi bacu ngo
none muri make mwebwe murahakana ko muri iyo canke muri iyo
yewe nuko nyine ukomeza kuvuga uti yenda tubihakane cyangwa tubyemere Icyo nashaka kuvuga nuko izo ntambara twazumvise muri preview we zivugwa n'umuntu nawe tutazi, ariko uko byagenda kose twebwe tubona ko leta y'u Rwanda rizifitemo uruhare, ariko ntabwo ari twebwe inyihura nyarwanda tubifitemo uruhare.
Muri make rero ntabarwanyi banyu bari muri ako karere ka Bijombo
aho bavugaga nge ntabarwanyi bacu mpazi nibaza ko ari ibintu ari propaganda ikorwa na leta y'u Rwanda.
Abanyagihugu baba ngaho bo baremeza yuko bamaze kubabona bakemeza ayo makuru, n'amakuru rero twofata nk'ibinyoma cyane.
Imitwe bavuga ni imitwe myinshi myinshi cyane, ndetse bakanavuga ko harimo n'abarwanyi bacu, kuko binagoye no kumenya koko nabo barwanyi ngo nabahehe bariho babona. Hari iyo mitwe y'abafurero, hari abanyindu, hari abavuga ko ari ab'i Burundi, bakanavuga ngo n'abantu bacu. Gusa ikintu nasabaga kubwira nubwo akomeza kuvuga uti yenda kuvuga iby'u Rwanda ntitwabivuga, ariko urebye nabyo ukurikije ibibera mu Rwanda n'izo ntambara bakomeza kuvuga banatinya, amaherezo nuko zizabaho, kuko abanyarwanda bamaze gushyirwa mu mwanya aho kandi nta bundi buryo kugira ngo barenganurwe bushoboka uretse ko bazageraho n'izo ntambara bagasanga ariyo nzira yonyine isigaye kugira ngo bigobotore akarengane bariho.
Muravuze yuko bavuze ko ari imitwe nyinshi ibarizwa muri iyo groupement ya Bijombo, mukanavuga yuko banatoma ku rutoki bamwe mu ngabo canke mu barwanyi boba bari mu ihuriro nyarwanda RNC, none nico shoboka yuko hoba hari abarwanyi banyu bari hari yahama namwe ntimubimenye?
Ntabwo ari uko tutabimenya, genda twebwe nituramuka tugeze igihe cyo kuvuga ko abarwanyi bacu bagize uruhare mu mirwano runaka ntabwo tuzareka kubibabwira. None se wowe ko mbizi ko ari umunyamakuru kuva kera, ubwo intambara zose leta yarwanye muri Kongo yajyaga gushaka abarwanyi bakayumva Nyamwasa cyangwa bihuro nyarwanda,
hanyuma none mwebwe abarwanyi aho mwemera ko abarwanyi banyu bari ni hehe uretse aho muvuga ko mu Bijomba batabari?
Kuvuga ko mu Bijomba badahari yenda cyangwa se bahari yenda, icyo ngicyo ntabwo nibaza ko aricyo gikomeye cyane. Bibaye ngombwa ko ihuro nyarwanda rivuga ya operasiyo za gisirikare, ni mwebwe ba mbere muzabimenya, kandi ntabwo twajya kurwana n'abanyekongo, aho tuzaba turwana ni mu Rwanda ntabwo ari abanyekongo.
Usibye Bijombo, muri groupement ya Bijombo hari ahandi bo babari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo?
Ngenda mbyumvana nanjye abanyamakuru cyangwa se leta y'u Rwanda, twebwe mu by'ukuri ikibazo dufite ntabwo ari Kongo, ikibazo dufite tugifitanye n'u Rwanda, kandi koko natwe igihe nikigera tugasanga ariyo nzira tugomba gukoresha tuzajya mu Rwanda, niyo ikibazo cyacu kiri, ntabwo tuzateza intambara muri Kongo.
Muri make Jean Paul turayishimye muhakanye yuko atabarwanyi bihuriro nyarwanda RNC babarizwa muri groupement ya Bijombo.
Nibaza ko iri ari propaganda ya leta y'u Rwanda, ariko natwe igihe kizagera ko tugira icyo tuvuga aho duhagaze ku bijyanye na ziriya mburuzo muri Kongo.
Murabihakanye rero?
Abarwanyi barwana intambara zo muri Kongo abo ntabwo ari abarwanyi bacu.
Abiwanyu n'ubwato bari bo bakoze izo ntambara muri Kongo bariyo canke ntibariyo? Kuko niho hagaze ikibazo.
Yewe sinshobora kubikonfirma nk'uko abo muntu yabivugaga. Icyo nakubwira cyo nuko hari abafatirwa muri za Uganda, muri za Tanzania, mu Burundi na he hose ni muri Kongo.
Leta
y'u Rwanda ikavuga ko abantu ari abantu bacu, gusa turagira ngo dusabe ko leta y'u Rwanda yakemura ibibazo abanyarwanda bafite bitaba ibyo n'izo ntambara, ikaba izazibona ko ikomeje gusa nk'aho ari cyo yifuza.
Jean Paul turayishimiye, murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhayijo rya Amerika.
Ndagushimiye nawe.
Turagushimiye nawe Diana. Umukuru umurwi w'igihugu jejwe kurondera kuri no kunywanisha abarundi, Musenyeri Jean Louis Nahimana, yatangaje ko abantu bashika 170 ari bamaze gushikiriza amakuru y'ivyo banzi muri uyu murwi arongoye. Avuga kandi ko hamenyekanye abantu barenga 100,000 bahitanywe n'ubugizi bwa nabi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi, hamwe n'abantu 220 bakekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Umugwi ujejeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi Sever wemeza ko mu myaka 3 maze uri ku kivi umaze gutororokanya ibishinga nawe by'abantu birenze ibyo wari witeze. Musenyeri Jean Louis Nahimana awurongoye avuga ko hambavu yabituye uyo mugwi hari nabo uyo mugwi wegereye kugira urondere ukuri kuvyabaye.
Biharuro novuga nti no kurenga birarenze, kuko abashoboye kuza kwitura uyo mugwi wacu nabo twashoboye gushikira twebwe nyene baraba 170 ariho 167 baje ku bushake bwabo, ariko ariho n'abandi barenga 1,000 twebwe nyene twegereye binararibonye kugira ngo baducire umugani batuyagire ibyo babonye muri iki gihugu.
afatiye kubishinga nahe byabamaze kubitura mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Urongoye Severi yemeza ko hamenyekanye abantu baba 200 bakekwa kugira uruhara ku mabi yajetse mu Burundi n'ababa 100 bahitanywe n'amabi yabaye mu Burundi.
Barashoboye kudufasha kumenya abantu barenga 100 tanywe n'ubugizi bwa nabi bwabereye muri iki gihugu. Baratubwira abantu bashika hafi 200 bikekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi. Twagerageje no kuronda amazi ko abantu benshi bishwe bunyamaswa ntibashoboye gushingurwa, arabataye mu binogo rusangi, naho nyine twarakwiye imitumba yose turatohoza hafi binogo rusangi birenga 400. Murumva ko ari igikorwa gishimishije, ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute, niki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa muri iki gihugu cyacu.
Mu gihe ikiringo umugwi Severi usigaranye kitarenze umwaka, mwishyiramwe Initiative et Changement tugendere ubuntu wabona ko uyo mugwi kwiye kongerwa ikiringo. Saturne ico yemeye arongoye iryo shyirahamwe afatira ku bikorwa uyo mugwi usigaje gukora.
Abawushizeho babonye yuko uwo mugwi ivyo washitseko bitari bwahere, baje gushyiraho ubundi buryo bw'uko bobandanga ivyo bikorwa, kuko ivyo kurekoreranira n'ivyo kumenya ukuri si ibintu vyo musomye, kandi mwumvise ko akeneye n'abantu b'abahinga bo mu buryo bwinshi bajya bita menya ingene n'abantu biyumvira a psychologue bize kahise bajya bize uzura ibisigarira abantu nyine bavyize n'urya mugwi nawo nabufise ntibaza ruko rero uyu mwanya niwo bukwiye
mu mugwi Severi hose uko babibona. Musenyeri Jean Winahimana yemeza ko ikiringo gikwiye kugwikorwa casaba umwanya munini carangiye.
Ikiringo kirakwiye nabwiye ko igikorwa cari kigoye kwari guhumbira kuja kurondera inkuru mu gihugu, kuko vyadusaba gukwira igihugu cose, ariko igikorwa gisigaye ubu ni igikorwa co mu biro, ni igikorwa c'abahinga bicara hamwe. Tumunsi twarose abo bahinga n'ukwezi kumwe bashobora kwicara bakitondera ivyo bibazo vyabaye, ico nokwita mu gifaransa analyse, gutuma kwa abantu bakaza gusigurira abarundi nk'abagize uruhara muri ako kahise. Naho nyene ntidukeneye gutuma kwa barundi bose, tuzofata bakeyi mugabo bari bafise amabanga yo hejuru cyane usigurira abarundi kugira dutegere muri rusangi. Ibyo rero navuga nti nibikorwa no mu mezi abiri umuntu ashaka gukora.
Ikiringo cy'imyaka 4 cyahawe umugwi Severi kizorangira mu kwezi kwa 12 uno mwaka wa 2018. Itegeko rigenga uyo mugwi riremera ko ico kiringo gishobora kongerezwa ikindi kiringo cy'umwaka, ni mu gihe abagize uyo mugwi bo bisaba bikemezwa n'inama nshingamateka iminsi 15 imbere y'uko ico kiringo kirangira. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond, reka noneho ijambo Fidel D'Antoine Nsabimana we atubwira ubu buryo abanyekongo bo mu nkambi y'impunzi ya Kavumu mu ntara ya Cankuzo bashima umubano bafitanye n'abarundi baturanye. Abarundi nabo bemeza ko baharonkeye inshuti ndetse ku buryo bageze naho bahana bageni. Fidel D'Antoine Nsabimana.
Ikambi ya Kavumu iri muri komine ntara ya Cankuzo yuguri tariki 15 kwezi kwa 5 2013 ni kambi yo mwamoko atandukanye y'abakongomani, abarundi bo kwanda bagoye, ababembe, abanyamurenge, abafurero, abashina bavira. Bamwe muri izo mpunzi bavuga ko abarundi babafasha mu kwiyungunganya, mu kudandaza cyane kubaho barima, ivyo navyo bikabasabiriza mu mibereho na ryaseri yagabanije imfashanyo kuri izo mpunzi. Zuwe na Mashora umupfakazi yahunze ahunganya abana 5
kundana n'abarundi nka jewe mbanzanira ivyema ku ideni nkadandaza kisha nasigarana ubwunguke nkabahereza umutahe bakanzanira n'ifu ikiri jana nta mahera na rumwe ndabaha kubera ntayo ndo mfite nkadandaza bagaca baza nkabahereza amahera yabo. Niho rero mbona yuko mbaye haka kabiri mfite, ndiyeranje nkagura uturengarenga, nkagura gatore, nkagura kabucunga. Tubanye neza, ni ukuri turakundanye, tubanye neza, turabasaba aho turima bakaduha tukarima. Kure narakibashimiye cyane, baratwakiye, tubanye neza nta wanjye wangu.
N'abarundi baba mu micungara y'iyo kambi barashima umubano w'izo mpunzi z'abakongomani. Mariko Tegeka n'umwe mu batware batowe ku mutumba wa Kavumu.
Urabona twebwe iyo bakenye turabafasha, natwe iyo dukenye bakadufasha. Nabo nyine iyo ngaha bagize inama baradutumako
inama yiki
inama yo kumitumba nkaha ubona tubana twebwe baradutumira tukaza kumviriza natwe kandi twagira inama arico tubona kigomba kononekara tukabatumira bakaza iyo habaye nk'umuntu yadukije akaza kutwononera nk'imirima tumufashe turamutana hano tukaca tuja hamwe tukumvikana hanyuma kabantu ko twari tubanye
kuko ntavyo guhana abageni
abageni bariyo yarugiye mu Barundi aragenda uje nawe kandi ino tukamureka none bose sabana ikiremwa abantu
ijwi rya Amerika ryashoboye kuganira namwe mu Barundi bashingiye muri zo mpunzi z'abakongomani
abamaze guhana
Nyawe
ndareho Kadia n'umutamakazi afite umukobwa yabiriwe mu ikambi ya Kavumu arashima uko yakigwa n'abakwe kandi aremeza ko bamubereye abazimyamuriro beza cyane
nyoko uretse kuraba umukwe ngaha
aho ntamuraba hari kiriyakoze we aho yari wanje yari ifise umwana ahubwo yarakoze neza buzi wari kikumura
yuje kumuraba wakigwa gute
na banyakira rubyeshi ego bakanzima ko nakigwa mu bundi ku wundi mukwe nawe nyene ni kwanyakira kandi anyubaha nkuko abandi bose banyubashe
kera gukwereye canke muri ko murabivugana
jewe guko gukwa ni umwana mu bandi niba abana neza ntana kimwe kibafise kibafashe none wumva noza kumugora nakunyaroga ya nzu yanje yarahiye ihiye ntana kimwe nokoye aba bamwikambi barangarukiye ko baramfasha itwondya baramfasha impuzu baramfasha kunyu n'agasabo none tubanye neza batashi bashitse twese dukundana tugendana duhana kabisi n'agahiye ico nico shimira Imana
uwo mwana mwiza uremezwa n'umuyobozi w'ikambi ya Kavumu Thomas Yagura ndetse ukanashimangirwa n'ishiramo gita ku munzi ya se bamenyesha ko mu gukomeza uwo mubano ibice 10 by'abarundi bo ku mutumba wa Kavumu biga muri iyo kambi imyuga itandukanye ku buntu bakigana n'impunzi z'abakongomani n'abagwayi banaho nikora bo muri Kavumu barashobora kwivuza ku ivuriro riri muri iyo kambi ata amafaranga atangishijwe ikambi ya Kavumu irimo impunzi zirenga gato 18,000 muri abo ibice 52 kwijana bagizwe n'abakenyezi n'abigeme mu Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya ni umunsi wa 8. Uyu munsi Denmark yanganije na Australia kimwe kimwe, Ubufaransa bwatsinze Peru kimwe ku busa, mu kanya sambiri Argentine irakina na Croatia. Fideli Niyongabo urabikurikira iby'umupira, niko Fide? Ubu ngubu abantu bamaze kugenda bazakina kimwe cya 8 nibande, abatangiye kuvuga ngo turasezeye turatashe nibande?
Abazofunguruza ni Urusiya uriko bwake ico gikombe na Uruguay mu mugwi A, amaze kumenyekana mu mugwi C naho no Bufaransa uno munsi nyuma y'inzinzi buhejeje kugira. Ibihugu bimaze gusezera ni Maroc, Misiri, Arabia Saudite na Peru no munsi.
Hanyuma rero uyu mupira ugiye kuba Argentina na Croatia, wo urawubona ute mu magambo make cyane?
Ubu ni umupira uzaba ukomeye cyane, ukomeye cyane ku mpande zose. Croatia ishaka gutsinda Argentina, nayo itegereza gutsinda kuko urukino rwa mbere yanganije na Iceland. Argentine niyo pression ovuga simba n'urimi ntovuga mu Kirundi, niyo pression nini cyane iri kuri Argentine. Ni urukino ruzoba witwe rurerwa witezwe n'abantu benshi ku murugwi wa Argentine ufite umukinyi w'igihangange nka Messi. Abantu babona ko iyi ishobora kuba ariyo mundial yiwe ya nyuma.
Mu munota rero umwe umupira urabutangiye inshuti zacu, kandi ndabona Frederic.
Ego Thomas, urakoze. Hari inkuru dushaka kubashikiriza ivuga ko Presidency ya Amerika yatangaje ku inama nkuru hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe na Perezida w'Urusiya Vladimir Putin iriko irategurwa. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru yatangajwe n'abantu badashaka kwamazina yabo amenyekana, avuga ko iyo nama itekanijwe mu kwezi kuza igihe Trump azoba ari mu rugendo mu bihugu by'Iburaya.
maze rero nshuti zacu mwese uko mungana na hangaha amakuru y'uyu mugoroba ahumurije kuri mikoro nyine mwari muri kumwe
na Frederic Nkunikije
na Thomas Kamirindi murakaramo.